umugujeje kumenya kuri no kurekuriranira sever watanze cyegeranyo kivyaranguwe mu myaka iniheze nabo wakoreye mu ngata mu kwezi kw'11 kumwaka uheze igikorwa hanini cyagizwe no kumviriza abantu kumabi yabaye mu gihugu abagize sever bamenyesheje ko nubwo abari bitezwe ko babashigikira mu buryo bw'amafaranga biyonjoroye mu 2015 bitabujije ko igikorwa kibandanya ariko kandi igikorwa kikaba kitashitse kwihangiro neza kuko abantu bose batumvirijwe bivuye ko itangazo ribahamagara ritabashikiriye hamwe n'ihungabana rihitiye mu bya politike ari nacyo gituma uramutswa umugwi sever Pierre Claver Ndayicariye avuga ko iyo ntambwe bazoyiha umwanya imbere y'uko batera iyindi
deposition zagize n'abagenzi bacu basubiriye ni ikivi cy'isebo ya mbere tuzobandanya ikivi aho tugisanze tuzokibandanya irya sabo ntibahende ntakirakogwa ndabishuye ndi mushasha hazongera icyo bita bose confirme hari ibintu bizo kwita bose declare bose averifie mbega mu kirundi umuntu agutumye kukagwa kanyuma abandi bataje bagira gute bakurya akara kugira ugaruke abandi bataje hari ibintu tuzomenya kubera abantu bakuriye akara bamwe badashaka ibivugwa bibere bimwe bataje
muri ino nama yo guhanahana ibyiyumviro yatumiwemo abari mu bisata bitandukanye by'igihugu harimo n'abahoze bakirongoye umwe muri abo Sylvestre Ntibantunganya yashikirije amazina y'abakwiye gushigwa imbere mu kumvirizwa mu bijyanye no kurondera uko kuri
abiyumviriye abatunganije kenshi ntusanga babaye intambamyi kuri uwo mugambi wo kumenya ukuri ukuri gufasha abantu kunywana aha rero genzi baza yuko hari abantu mwukorera ko gusubiza abandi bakiriho ubwa mbere n'abarongo igihugu abasigaye turi bane buyoya Ntibantunganya Ndayizeye Nkurunziza ubwo tuguriye imitima yacu kugira koko ntitube intambamyi kugira ngo uko kuri gutuma abantu bakira kuboneke sindabasabye inyishu ndabahaye ikibazo mwoza muribaza
mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu uyahoze arongoye Burundi abaza nimba koko abarongoye canke abigeze kurongora imigambwe nka CNDD FDD uwo badasigana Ipona Sahwanya Fodebu MSD hamwe na FNL nimba bari mu bumvirizwa kubijyanye n'uko kuri kuriko kurarondegwa hari n'abandi babajije ibibazo bitandukanye kubijyanye n'ingene boterera kugira ngo kuri gushobore kuja habona umushingamateka Felicien du Burundi yabajije ati
hari abatinya kuvuga ukuri kandi bakunze ugasanga ari mu migwi n'abandi bantu bari kumwe nko mu kabare canke ku kazi ariko avuga ibyo akahise mugabo adashobora kubaho kuja imbere y'umugwi sever uyo mwe ntwamumenye amenywe nabo bakorana cyanke baganira ibyo biganiye mbe nk'ubu jewe namwumvise nk'abajya kara mwo mutuma kugira ngo uko kuri ko aravuga ngaho akuvuge
Komiseri Deogracias Ndikumana umwe mu bagize umugwi sever arishura
cyane birako atakibibuze kuko uburirote mwe ditemwe wowe ntubuzi uko kuri aba yarakuvuze mwakugira kwivugire oni vodora procedure ntacho kubuza kutubwira uti urya arazi uko kuri muramubaza jewe naramwumvise akuvuga aza kuvuge atabivuze volontairement ni ya prerogative baha abakomiseri yo gushobora gukoresha icyo no kwita ingufu bagashobora kumutuma ko akaza kubivuga
nubwo biruko ifisa ingufu yigeze kubikegera cy'umukuru w'igihugu asaba ko umugwi sever hotel intambwe kugira ngo icyo gikorwa kive mu nzira abarundi boye kuguma ari imbohe za kahise ariko kandi akanasaba ko shika kwihangiro
turifuza yuko icyaha cyo kwagira wagikoze tukava muri globalization ngo n'abahutu ngo n'abatutsi ibyo twifuza ndifuza yuko uyu mugwi fatiye ku migwi yagiye aba mu bindi bihugu hirya no hino hari nk'iyakoze neza nka Afurika du Sud ngira ngo bibabere akarorero hari ibyabaye muri Peru Sierra Leone ariko hari n'ibyabaye muri pays voisin arawe mu basemeri Uganda ariko ntacyo washyitseko wagiye uko na raporo wasohoye muri Zimbabwe après le massacre du Matabeleland uwo mugwi wagiye uko ntacyo washyitseko
umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira sever ufise ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kwisubiriza cyangwa ikongerezwa ikiringo igihe bikenewe gishinzwe n'inama nshingamateka I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.